n'ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda I Washington DC. Turabaramukije inshuti mwese muduteze amatwi ku uyu munsi wa kabiri itariki 25 z'ukwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi 2017. Kuri mikoro muri kumwe nanje Fidel Niyonga.
Ikibazo twe dufise mace bagiha imvo ya politiki. Abenshi rero cyacu kibatera ubwoba. Ni nayo ngorane dufise ngaha nyene muri kaminuza aho abenshi ivyumba bari basanzwe bafise n'amakarata yo gufungura bariko barayabaka bayahereza abandi.
Uyo ni Mathieu itangisha kumwe mu baserukira abanyeshure kuri kaminuza y'u Burundi avuga ku kama katewe n'umuyobozi w'iyo kaminuza kubijanye na yegere basanzwe barimwo. Inkuru n'andi makuru tubafitiye turayigaruka ko mu kanya kari imbere. Kaya mara dutangure ku makuru avuga hijyano hino tugiye gushikizwa na mugenzi wacu Oriane itanga ishaka horamse Oriane utubwira makuru dufitiye muri uyu mwanya
urakoze cyane Fidel Niyongabo ndabaramukije na mwese muduteza amatwi muri kino gitondo cy'umunsi wa kabiri duhera makuru avuga hijyano hino ku isi muri Afrika abategetsi mu bumanuka bushira uburengero bwa Somalia barishe abagwanyi bane ba El Shabab mu gihano cyaho bagiriwe kuba aribo bagize igitero cha bombe cisha abantu bagera kuri 80 abo bagabo baciriwe urubanza rwo kwicwa mu kwezi kwa kabiri k'uyu mwaka muri sentare y'igisirikare cha Somalia mu gisagara cha Baidoa aho ni ku birometero 240 uvuye ku mugwa mukuru wa Somalia I Mogadishu ariko arasoma itegeko ryo kwica abo bagabo ejo ku munsi wa mbere umushikirizwa manza wa leta Mumin Hussein Abdullahi yavuze ko abo bagabo bagize uruhara no mu bindi bitero by'amabombe yagizwe ku zindi nyubakwa zibiri abantu bafunguriramo bitwa restaurant muri cyo gisagara cha Baidoa mu kwezi kwa kabiri ku mwaka w'ibihumbi 2016. Mu kibanza abategetsi n'abanyagihugu bari bahurikiyemo barorera bongera bavuza karuru ko gushigikira ivyavuye muri urwo rubanza abagwanyi bishwe barashwe icarimwe n'abasirikare ba leta. Tukiri muri Afrika sentare mpuzamakungu mpanabyaha ICC ejo ku munsi wa mbere yashize ahabona umutahe wo guhagarika uwahoze ari umutegetsi mukuru ajejwe umutekano muri Libya. Uwo mutegetsi yagirizwa ivyaha byo mu ntambara hamwe n'ivyaha by'ihohotera rya kiremwa muntu. Yagirizwa kuba yabigize mu ntumbero yo gutyoza abatari bashigikiye umukuru w'igihugu yatwaze igitugu yishwe Muammar Gaddafi. Uwo mutahe wari wasohowe ku nshuro ya mbere mu mwaka w'ibihumbi 2013 wagiriza uwitwa Al-Tuhami Mohamed Khaled ibyaha bitatu byo mu ntambara hamwe na bine by'ihohotera rya kiremwa muntu. Uwo mutahe wagiriza Al-Tuhami yuko kuva mu kwezi kwa kabiri gushika mu kumunani mu mwaka w'ibihumbi 2011 igisirikare iperereza hamwe n'ibiro bijejwe umutekano muri Libya vyagize ibitero ku banyagihugu. Uwo mutahe ukavuga ko uwo Al-Tuhami yari afise ubushobozi bwo gushira mu ngiro amategeko yahabwa na perezida w'icyo gihe Gaddafi. Iburaya naho inyuma y'umunsi umwe abamushigikiye bamutoye akaja ku ntambwe yo guhiganwa mu matora y'umukuru w'igihugu n'umukandida Emmanuel Macron, Marine Le Pen, umukandida adashigikiye ubwinshi bw'abimukira baje mu Bufaransa, yatangaje ko yikuye mu mabanga y'ubuyobozi bw'umugambwe wiwe ivyagateganyo. Ivyo akaba yabikoze mu ntumbero yo gutangura ibikorwa byo kwiyamamaza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu w'Abafaransa bose. Iyo ngingo rero ikaba umugambi ugamije kumufasha kongereza igitigiri cy'abamushigikira. Le Pen yabitangaje kuri televiziyo y'igihugu cy'Ubufaransa ku mugoroba w'ejo ku munsi wa mbere avuga ati kuva rino juro sinkira umukuru w'umugambwe Front National ati ndi umukandida mu matora y'umukuru w'igihugu. Yongere ko avuga ko yifuza gukorera ku rwego ruharanira inyungu zirengeye izimugambwe gusa. Mu byo abakurikiranira hafi politike y'igihugu bise nyamugigima muri politike y'Ubufaransa, Le Pen yaronse 21 n'ibice 5% by'amajwi, Emmanuel Macron bahiganywe yaronse ibice 23.8%. Inshuro ya kabiri y'amatora izoba ku itariki 7 z'ukwezi kwa gatanu. Hano muri Amerika abakenguza amateka ba Amerika uko bari ijana bose baraye batumiwe mu nama izobera ku biro by'umukuru w'igihugu ejo ku munsi wa gatatu. ibyo byatangajwe ejo ku wa mbere n'ibiro by'umukuru w'igihugu aho bamenyesha ko iyo nama izoba yerekeye igihugu cya Korea yo mu buraruko. Iyo nama izoba iyobowe na Jim Mattis umushikiranganje murantunga ajejwe kwivuna abansi hamwe no umushikiranganje ajejwe imigenderanire n'amahanga Rex Tillerson, umuyobozi w'ibiro by'iperereza Dan Coats hamwe n'umuyobozi w'ibiro by'umukuru w'igihugu General Joe Danford. Mu gihe bashinga mateka basanzwe bagirishwa amanama bagahabwa amakuru y'ibanga ku biro by'inama nshinga mateka ni gake cyane ayo manama bera ku biro by'umukuru w'igihugu cyane cyane abakenguza amateka kuba mu nama imwe ari bose ijana. Ku biro by'umukuru w'igihugu hakaba ari naho umukuru w'igihugu aba ejo ku munsi wa mbere aho yarari ariko arivuna umusase kumwe na ambasaderi w'inama ya ONU ijejwe umutekano ku isi president wa Amerika yavuze ati nta kwihanganira ukuntu ibintu byifashe muri Korea yo mu buraruko. Anyo makuru twari tubafitiye yavugwa hirya no hino ku isi mwari kumwe na Oriane Tangishaka. Ndabashimiye. Ayandi makuru munashaka kuyaronka kuri site yacu ya internet, adresi yacu ni @3@ radio yacu voa@.com, kuri Facebook no kuri Twitter naho nyene niho turi, adresi zacu ni voa radio yacu. Mwifuje kuturungikira email, adresi yacu ni radio yacu voa@gmail.com. murakoze.
Urakoze Oriane ku makuru uhejeje kudushikiriza. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC, umwanya w'amakuru iyo mu karere tuyahera mu Burundi. Aho abanyeshuri bo muri kaminuza y'u Burundi basanzwe bari muri yegereyegere batitavye ku rugero rushimishije akama k'umuyobozi w'iyo kaminuza. Mundwi heze yari yabagabishije ko batari gutonda ejo ku munsi wa mbere bari guca birukanwa mu kiringo cy'umwaka. Abanyeshuri baserukira abandi ubu bavuga ko bariko bagirwa ko iterabwoba bagasaba ibiganiro. Ibindi kuri inkuru twumviriza umumenyesha makuru w'Ijwi ry'Amerika Eroje Wirikaneza.
Mu bigo vya kaminuza y'u Burundi aho twaciye haba muri Rohero, ku Mutanga canke mu Kamenge vyari bigoye kumenya ko abanyeshure bari muri yegereyegere. Uruja n'uruza rw'abanyeshure rwaboneka kandi n'abigisha bari batonze. Mbere nko ku Mutanga hoho imirongo y'abanyeshure bari barindiriye gufungura yarukuri kwamye nkuko bisanzwe. Ariko rero ibitigiri vy'abanyeshure bitavye vyigwa vyari bike rwose. Ibiharuro twahawe n'abajejwe bisata bitwereka ko kiretse abanyeshure bari baje gukora ibibazo mu mashure menshi hitavye abanyeshure bari hagati y'umwe hamwe na batandatu ku banyeshure bari hagati y'ijana n'ijana na mirongo itanu. Hari n'amashuri atari make atanu umunyeshure wa kirazira yaharangwa. Ishure ryakiriye abanyeshure benshi ryarimo mirongo itandatu n'umwe kuri mirongo icenda, naryo ni umwaka wa gatatu mu gisata cigisha Ikirundi n'Igiswahili. Nubwo urugero rw'abitavye ari ruto, abanyeshure baserukira abandi bibaza ko ibitigiri bizokomeza kwiyongera. Mathieu Itangishaka yavuze ku giti cyabo.
Abanyeshure barashobora kuza wanashima ku bwinshi, ariko rero ingorane nyamukuru ntizo bivuye kuri iryo tangazo. Iyi ngorane nyamukuru ni iriterabwoba ariko riraba aho bamwe mu miryango bavamwo bivanye n'imvo n'ukuntu ikibazo twe dufise bace bagiha imvo ya politiki. Abenshi rero cyace kibatera ubwoba aho bamwe mbere bariko barakwa uburaro bari basanzwe babamwo. Ni nayo ngorane dufise ngaha nyene muri kaminuza aho abenshi ibyumba bari basanzwe bafise n'amakarata yo gufungura bariko barayabaka bayahereza abandi. Abacanke bariya bivanye n'imiryango bavamwo biraboneka yuko bace bagira ubwoba bigatuma abenshi mbere nuko guhemuka kuca kujamwo.
Tano w'indwi heze umuyobozi wa kaminuza y'u Burundi yasohoye itangazo agabisha abanyeshure ko utazotonda mu ishure igihe c'isaha zibiri z'agatondo kuri uyu wa mbere azoba yirukanye abanyene ubwiwe. N'ubu Gaspar Banyankimbona yemeza ko ijambo rikiri rya rindi.
Ivyo twavuze muri rya komunike ntibihinduka, ni kujya nyene biri. Twebwe icyo twabonye uyu munsi turiko turagira icegeranyo uko ku birasi bishika hafi 120 harimo nk'ibishika nk'abi ndacanze bitanu byo babitacyamwe abanyeshure n'abakeye abigisha niho bari bari ibikoresho byo kwigisha birahari nibaza ko muri ico gihe leta iba yakoze ibishobora gukora byose kugira ngo kwiga bishoboke muri kaminuza y'u Burundi umunyeshure rero aza yumva bishaka kandi abishoboye hanyuma nkuko twabivuze muri communique abataje nabo tuzumukonstata gusa ko batashoboye kuza leta yakoze ibishoboka byose kugira ngo kwiga bishoboke wewe mugabo uburenganzira bwawe uhisemo kutiga ahumva wikuye muri umva ikindi twakora ni giki muri societe nk'iyi Burundi hari ibintu byinshi bategeka abantu atiri itegeko hari umuntu urumva bategeka ati ubwizwa kwiga university
naho batabitegetswe abanyeshuri baserukira abandi bacafite ibyo basaba harimo kuganira n'ababayoboye
twarasabye kumvirizwa nta na kimwe cyakozwe mu byo twasaba muri iminsi twarasabye ko abantu bacu bafunzwe borekugwa turasaba abantu bacu birukanywe bogarukano twatutsitwanga tugasaba n'ibyo biganiro hamwe n'umutekano w'abaduserukira muri rusange n'uw'abanyeshuri ariko biraboneka yuko aho gutora ikibazo cy'umutekano biraboneka yuko umutekano n'ubundi bandanye ihungabana kuko no mu minsi heze nyene muri iyo ndwi heze hari umunyeshuri yaciye yongera arafatwa atwara abandi muri psikoloji mu mwaka wa kabiri kugeza n'uno munsi nta n'uwuza hapfungiwe
abanyeshuri ba kaminuza y'u Burundi bamaze ukwezi kurenga bari muri yegereyegere basaba ko itegeko ry'umukuru w'igihugu ritunganya agafashanyo bahabwa nk'ingwate zo ariho barihagarara kuva bahagaritse ivyigwa batanu mu banyeshuri baserukira abandi abo bita abaderege barafunzwe bagirizwa kugumuka nayo umunani bahanishijwe n'ubuyobozi bwa kaminuza y'u Burundi kwirukanwa mu kiringo cy'umwaka Eroje uri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika
Radio y'Amerika Washington DC tuve mu Burundi tuje mu Rwanda ikigo cy'igihugu gishinzwe iterambere mu Rwanda RDB kivuga ko kuva mu kwezi kwindwi uyu mwaka w'2017 amaradio n'abandi bakoresha umuziki w'abacuraranze b'abanyarwanda bazotangura kwishyura amafaranga azohabwa banyine umuziki iyi ngingo ntivugwa ko rumwe n'abacuraranze mbere n'abandi bakoresha imiziki atari yabo ni nkuru mugenzi wacu Asumta Kabo yari Kigali yaduteguri
Kwikubitira gahunda zatangirira kubafite amaradio bacuranga indirimbo zitari izabo abafite televiziyo abanyamahoteli abacuruzi mu maduka amahahiro n'ahandi bifashisha ibihangano mu kureshya abakiriya nk'utubari utubyiniro n'abandi Madamu Bwiza Nadine uhagarariye sosiyete nyarwanda y'abahanzi anayifite inshingano zo gukusanya amafaranga asobanura ku isosiyete ishinzwe kurengera umutungo bwite w'ubwenge uyu muyobozi avuga ko bamaze kubarura abantu bose bazishyuza guhera mu kwezi kwa karindwi uyu mwaka
twebwe dushinzwe guhura n'abakoresha ibihangano batandukanye tukumvikana uburyo bwo kwishyura dufite na tarifu yashyizweho n'umwanditsi mukuru hanyuma amafaranga ava mu bikoresha ibihangano tuyaha abahanzi dukurikije uko umuhanzi yagiye acurangwa hari ndi kuvuga muri muzika hakaba n'ibitabo bya reprography na sinema na fine arts rero ubu twatangiranye na music ariko tuzakomeza n'ibindi buhoro buhoro
iyi gahunda hari bamwe mu bahanzi nyarwanda bavuga ko ahubwo yari yaratinze nka Karangwa Gaston uzwi mu groupe ya KGB avuga ko iyi gahunda izafasha abahanzi nyarwanda
ni ibintu twari dutegereje cyane n'abahanzi batubanjirije impara ingenzi n'abandi bakera nabo bari barasabye ko itegeko ryashyirwaho kugera igihe ribarengera ibihangano byabo bikinwe bishyurwa so ngo ni ibintu rero no mu bindi bihugu bo batangiye barabimenyereye ugeza Uganda Kenya mukabari nta muntu ugipfa gukina indirimbo adafite lisansi imwe ko yishyuye yaguze gukina ibihangano ibyo ari byo byose ashatse. So ntwango rero ni ikintu cyiza kizafasha abahanzi gutera imbere. None baba abahanzi bacikaga intege kuko urabona ubu ngabahanzi bahangaga ari kugira ngo bategereje ibitaramo. Kandi ubundi bigiye hanze ibitaramo babikora ari kwiyerekana. Ariko twebwe wasanga abahanzi bacu nibihumbi ijana, bihumbi magana abiri bamuhaye ngo aririmbye mu kabari runaka gutyo. Ugasanga ashobora kuba yaririmba gatatu mu mwaka.
Hari abandi bahanzi basanga iki kigo cyariha inshingano kitatumwe n'abahanzi. Mugabo Justin ni umuhanzi bimaze igihe kinini mu Rwanda.
Ku mpande zombi igihe naratunguwe kuko ntabwo nigeze menya isosiyete cyangwa se undi wari wese ugiye guhushakira inyungu mu buhanzi akabintunguza. Nubwo byaba ari byiza ariko utabibajijwe urumva biratungurana nyine sinamenye uburyo nk'umuhanzi icyo cyemezo cyafashwe. Inyungu niba hariho n'abantu bazishakira abahanzi baragombye kuba bararebye abo bahanzi bakavugana nabo. Gusa icyo namenye nuko hari sosiyete zo hanze zaje kwiga uwo mushinga. Noneho zigiye gushakira inyungu abo bahanzi kuba giye bataraje kundeba birashoboka bararebye abandi ariko ibyo ryo byose urumva niba bararebye abandi ibyo babarebye ntago bindeba nk'umuhanzi
kwikubitira amafaranga za kwa radio ndetse na televiziyo kuri Mugabo Justine umuyobozi wa radio na televiziyo Isango Star avuga ko isosiyete igiye kwivanga mu kazi.
Indirimbo twakoreshaga na gusobanura ko twazikoreshaga hagati yacu tugafasha abahanzi kuzamura amazina yabo n'igitangazamakuru kikabona indirimbo kivuza kugira ngo abacyumva bakunde icyo gitangazamakuru bishingiye ku buryo mwembi murimo mukorana. Kugeza uyu munsi se urumva hakwiye kujyamo umupolisi? Nta mupolisi ukwiye kujyamo kubera ko abo bantu bumvikana neza uburyo ibihangano byabo bitambuka. Nihagera ko batumvikana bakajya kubahiriza undi wababwiye wo hanze, ubwo ngubwo niba uzatambutsa ibyo bihangano byabo. Ariko kugeza uyu munsi nta uratubuza kuvuza ibyo bihangano, kandi nta n'umupolisi ukwiye kujyamo hagati y'abantu bumvikanye igihe nta tegeko ryapfuye.
Ku ruhande rw'ikigo nyarwanda gishinzwe iterambere RDB, ari nacyo gishinzwe kugenzura ishyirwa mu bikorwa ry'iyi gahunda, umuyobozi w'iki kigo Claire Kamanzi avuga ko kwishyuza amaradiyo n'abakoresha ibihangano bitari ibyabo bizatuma abahanzi babona imbaraga mu buhanzi bwabo, barusheho guhanga udushya ndetse bagira icyo bamarira igihugu.
Cyo nifuza ni uko tureba nk'imitungo yari yose kugira ngo nabo uwekoze abone uburenganzira na revenues muri ibyo amaze gukora. Niba King James azi ko kugira ngo ama radio station cyangwa ama hotel akoreshe his music ko hari icyo ari bubonemo, icya mbere azabona ubushobozi bwo gukora ibintu birenze ibyo akora ubu ngubu, bizamufasha kuko azagira incentive yo kubikora, ariko natwe n'igihugu tuzafashwa kuko creativity y'abanyarwanda izagenda iyongera, ashobora no kujya hanze
Isosiyete yita ku nyungu z'abahanzi isobanura ko ibiciro byashyizweho bigendeye ku biciro mpuzamahanga, ariko ko azaba ari make cyane bagereranijwe n'uko ahandi bikorwa. Uyu muyobozi w'iyi sosiyete Bwiza na Dine avuga ko mu gushyiraho ibiciro hazajya habamo no guciririkanya. Ikubitiro hagiye gutangirirwa ku maradiyo acuranga umuziki ndetse n'ahandi hantu hose bakoresha umuziki utari uwabo, ariko nyuma hazanishyuzwa abakoresha ibitabo n'ibindi bihangano bitari ibyabo. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Chuti z'Ijwi rya Amerika, uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho, mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25, ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3, no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Tugaruke mu Burundi, aho abagabo bane mu bigenga Mizero y'Abarundi bo ku mutumba Gihungwe wa komine Gihanga intara ya Bubanza bapfunzwe kuva mu ijoro ryo ku munsi w'Imana, bagirizwa gukora inama zo mu kinyegero zitemewe n'amategeko. Inkuru y'umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Evariste Nzikobanyanka.
Abagabo bane Bigirimana Emmanuel, Gashinge Stefano, Bigirimana Jonas na Harimenshi Jean de Dieu, bose bo ku mutumba wa Gihungwe bahagaritswe n'abapolisi babasanze mu mihani wabo kuri uyu w'Imana igihe cy'isaha 3 z'ijoro, ubuserukira abigenga Mizero y'Abarundi mu ntara ya Bubanza. Alexis Mandirakiza yiyamiriza ifatwa ry'abo banywanyi.
Abantu bane bavuga ko bafatwe, bo ariko barabavuga yuko babagiriza ngo bakoze inama ngo cyemewe n'amategeko, mugo ikidutangaza nuko babagiriza inama kandi batabafashe bakiri muri iyo nama cyangwa batabafashe bavuyemo niyo mugabo akaza kubafata mu nzora. Urumva ni ibintu bitandukanye n'amategeko twe tubona yuko ari ibintu by'akarengaho ariko arabarengaho.
Uwo ahagarariye abigenga Mizero y'Abarundi mu ntara ya Bubanza avuga ko ihagarikwa agasakisaki ry'abanywanyi b'uwo murwi wa politike atayini ntumbero bifise atari ukubuza abandi banyepolitike kuja ku rubuga. Alexis Manirakiza avuga kandi ko benshi bazira ko banse kwinjira mu mugambwe uri ku butegetsi.
Benshi barababariye yuko ngo batagiye muri CNDD-FDD ngo nta bindi nta yandi mahungiro bafite, ngo urumva Jean ibaza ko byokunda kuko amasengero turabona ko ari menshi, umwe wese ajya mu rusengero ashaka turumva uhatiri igikere mu mwobo kidashaka kugahabwa ukimena amatwi.
Umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi arahakana ibivugwa n'uwaserukira abigenga Mizero y'Abarundi mu ntara Bubanza, Pierre Nkurikiye yabwiye Ijwi rya Amerika kwa abo bagabo uko ari bane bahagaritswe bagirizwa inama zo mu kinyegero zitemewe n'amategeko. Umushinga mateka Agathon Rwasa arongoye abigenga Mizero y'Abarundi ku rwego rw'igihugu akaba n'icegera cya mbere cy'umukuru w'inama nshinga mateka ntiyemera ibishikirizwa n'umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi cyo kimwe n'umuhagarariye mu ntara ya Bubanza nabo nyene yiyamiriza ifatwa gasakisaki ry'abanywanyi biwe akavuga ko baba bariko bakwa uburenganzira bahabwa n'ibwirizwa shingiro.
Abantu barafise uburenganzira bwo kuvugana bwo kubonana icyo bovugana ko birahari ni byinshi icyo cyabaye cyaha kuva ryari kugira byaha babandikira ugiye kuraba mu bitabo mpana byaha nta namwe byanditse bagacero bavundire mu minyororo atani imanza bacirirwa umucamanza yagira ngo agiye kuraba iyo dossier telefoni kaza SMS kaza ati bagomizeyo ku mucamanza yabona ko atarubanza rurimo na buhoro buhoro ibiro nibaza yuko singende ya demokrasi na buke buke biboneka ko ari yangende gushaka yuko haba umugambwe umwe wonyene mu gihugu ivyo navyo ntacyo byo twungurana gitoyi kiretse ko byose bize nyuma Burundi rero je nkagira ko ntera kamo abatware bamenye yuko ibanga bafise n'iryo gufasha bose kugira ngo batere imbere bamenye kandi ko ibwirizwa shingira Burundi bwemera yemera yuko abantu bitandukana mu byiyumviro kandi ko atanumwe abwirizwa gukumirwa kubera ibyiyumviro byiwe cyangwa idini cyangwa ikindi kindi hari amasezerano mpuzamakungu yemegwa nk'amategeko y'u Burundi ko yashizwe mu ibwirizwa shingiro barasubiramo bayasome bayubahirize bareke kwitwaza ibibanza bafise cyangwa ububasha bafise ngo babikoreshe nabi baburizamo agateka kazi na Murundi.
Umwunganirizi akaba n'umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu Terence Ntahiraja avuga ko abo mu bigenga Mizero y'Abarundi ataco bakwiye kwitwaza kuko ataburenganzira bafise bwo gukora amanama agasigura ko inani z'abigenga zemerewe gukora mu matora gusa.
Ibyo bashingiro yabitamura neza yuko inami zikogwa mu bihe by'amatora. Rero igihe amatora yaheze wato utatowe ivyo o nta manama irana ashoboka mu gihe cyo kwiyamamaza.
Uhagarariye abigenga Mizero y'Abarundi mu ntara Bubanza asaba ko abo bagabo bane bahagaritswe mu ijoro ryo kuri uyu w'Imana borekurwa kuko atacaha bakoze. Ni mu gihe amakuru y'ijwi rya Amerika rikesha begereye inyamiramabi ifise dosiye yabo bagabo avuga ko basanze ataco bagira bazoca barekurwa. Ibujumbura Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika.
Radio y'ijwi rya Amerika i Washington DC. Tugarutse mu Rwanda bamwe mu banyagihugu baba muri selire ya Mugari mu karere ka Musanze mu burako bw'u Rwanda bidogera kuba mu kizime bishingiye ku kutagira umuyaga nkuba. Abo banyagihugu babwiye ijwi rya Amerika ko bamaze igihe barindira umuyaga nkuba ariko amaso yaheze mu kirere kandi bibageramira mu iterambere. Umenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Eric Bagiri Busa avise inkuru inonosoye.
Hirya no hino mu Rwanda urahagera ukabona hari byinshi bimaze guhinduka ku iterambere rya rubanda rishingiye ku kuba bafite umuriro w'amashanyarazi wahinduye byinshi mu mibereho yabo. Ni nawo murongo w'ubutegetsi buhagazeho mu ntumbero yabwo. Ku rundi ruhande hari abakijujuta iricura burindira bugarije. Ijwi rya Amerika igera mu murenge wa Shingira akagari ka Mugari mu Musanze mu majyaruguru y'igihugu yahasanze abaturage binubira icura burindi ryo kutagira umuriro w'amashanyarazi. Aho muri ako kagari abaturage bavuga ko bamaze imyaka itatu batanze imisanzu buri muntu ibihumbi bibiri by'amafaranga kugira ngo ubutegetsi bubagezeho amashanyarazi. Baribaza
akagari ka Mugari ni iki kakoze kuri twabura amashanyarazi? Twarakoteje amafaranga umuturage bakamusaba ibihumbi bibiri bihasize nk'imyaka itatu kugeza ubu ntabwo tuzi ukuntu aho gari amazi gatugezeho hano mudende hari n'amashanyarazi muri ayideri mbusate hari amashanyarazi kandi n'utugari dukoze ku ishamba iyi sandra twabuze ki amashanyarazi.
Aho mu murenge wa Shingiro mu misozi miremire abahatuye bavuga ko hari bimwe mu bikorwa byabo bidindira kubera kutagira umuriro w'amashanyarazi. Bwana Polineri Munyantwari ashinzwe umutekano mu kagari ka Mugari cyarimwe n'umubaji atewe ishavu n'urugendo akora ajya gusatuza imbaho mu yindi mirenge insinga z'amashanyarazi zimuca hejuru mu kagari kabo.
Urabona ukuntu hano iterambere ryaririmo risatira abaturage ubu twari turi kwiteza imbere ariko noneho ntabwo tugomba kugira iterambere nta muriro dufite. Tukibaza tuti sibwo mu karere ka Musanze twebwe twakoze kuki kugira ngo tutagira umuriro? Nk'ubu nshinzwe umutekano mu mudugudu wa Rebero mu kagari ka Mugari mu murenge Shingiro ariko noneho
ndi numubaje ariko ubu ngubu ntabwo ngomba kugira ngo imbe nagira iterambere ntafite umuriro kuko nshobora kuba mfite umuriro nshobora kuba naje kuguza kuri sako nkabona amafaranga yo kuba nagura imashini zo kubaza ariko noneho kugeza ubu mva hano nkaje kubajisha mu kumurenge wa Kinigi kandi umuriro unyuze hehe umurenge wacu no mu kagari kacu ukaja hehe mu Kinigi urumva ko ni ikibazo dufite hano mu kagari ka Mugari twaratereranwe kubijanye n'iterambere ku bw'umuriro
icyakora mugenzi we nyuma yo gutegereza umuriro w'ikigo cy'igihugu cy'ingufu REG amaso agahera mu kirere yahisemo kwigondera umuriro ukomoka ku mirasire y'izuba ari hayiyushya kuya
naguze pano y'ibihumbi 400 nyishyura buri kwezi ibihumbi 12,500 ku mpamvu z'uko nabonye telefone ngoye business kuzikira nta telefone nabonye bingoye ubona anafashe umuriro wa pano nyishyura buri kwezi urumva ni ikibazo kitugoye ahangaha ayo mafaranga 12 ya buri kwezi yo nyabuze barankopera nkaba ntacana n'indenzwe n'umunsi barakupa nayabuze
ijwi rya Amerika ivugana na Bwana Jerome Murema Ngingo umunyamabanga nshingwa bikorwa mu murenge wa Shingiro mu karere ka Musanze yatwemereye ko koko abaturage bo muri Mugari bafite ibibazo bishingiye ku kutagira amashanyarazi yaduhakaniye ko hari umuturage uwo ari we wese yaba yaratanze umusanzu w'amafaranga 2,000 mu mugambi wo kumugezaho amashanyarazi adusezeranya gukurikirana akamenya ukuri ku by'abaturage bavuga uyu muyobozi yeretse ijwi rya Amerika impapuro zigaragaza ko hari miliyoni 7 z'amafaranga batewe inkunga yo kuzana umuriro w'amashanyarazi muri Mugari gusa ni ibintu bizagenda bikemuka gahoro gahoro ku bushobozi buzagenda buboneka
kwe uruhande rw'umurenge aya mafaranga ko yatransfera kuri konti y'ikigo cy'igihugu gishinzwe gutanga amashanyarazi birarangirana n'iki cy'umwira ahubwo ubwo ibisigaye ni ukuzakomeza gukora ubuvugizi no gukomeza kwegera abo batekinisiye bo muri icyo kigo kugira ngo nabo ibyo basabwa babikore vuba ubwo twe icyo dusabwa ni icyo gusa
ku ruhande rw'abaturage bumvikanisha inyota yo kwihuta mu iterambere igihe umuriro w'amashanyarazi waramukubagezeho
kuvuga ngo ubutiri mu cura burindi niko nabyita nijoro udafite agatoroshi ntabwo wagera mu isantire ukeneye umuntu mu isantire ntiwamubona utamutoroheje nta munsi twabonye umuriro ni ukukanda gutya kona hano hose haragaragara ukamubona ushaka ukakibona utahumagiye
umuriro ugeze muri kano kagari kacu dufite iterambere duhingiye ibigori duhinga ingano twakwikoranya tukaguza amafaranga tukagura imashini isya ku buryo kukwiye gushaka igikoma cy'abana bitugora tukaja mu byangabo cyangwa se no mu mugi ariko umuriro hano guhabonetse twagura imashini tukaja turebeza tutagiye kure
aba baturage barataka icuraburindi mu gihe ubutegetsi bukigaragaza ubushake bwo kuri bakuramo ibipimo biheruka bigaragaza ko abanyarwanda bari kuri 28% aribo bagerwaho n'umuriro w'amashanyarazi intumbero ya guverinoma y'imyaka 7 ubwo ni ukuva mu 2010 itumura ko 2017 izarangira abanyarwanda bafite amashanyarazi bari kuri 70%. Birasaba gukora ibyafatwa nk'ibidasanzwe kugira ngo 70% ivugure no mu nyandiko ishoboke mu gihe habura amezi abarirwa ku ntoki ngo 2017 igere ku musozo. Akabagira ubusa ijwi rya Amerika imusanze mu majyaruguru y'u Rwanda.
Ijwi rya Amerika rero bashikiza ibyimviro bitandukanye ku bibazo bitari bike. Mugira mwumvirize ijambo ry'intanga marara ribashikiza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Leta Zunze za Amerika izimbere y'ibindi bihugu mu gufasha gukura ibisasu byahambwe mu kuzimu mu ntambara ziba mu isi yose. Kuva mu mwaka w'1993 Amerika imaze gutanga amafaranga arenga miliyaridi 2.6 z'amadolari yo gusambura ibisasu byahambwe mu kuzimu hamwe n'ibindi birwanisho bibangamiye umutekano w'abanyagihugu. Amerika itangaza ko ikora ivyo mu ntumbero yo gufasha ibice biba bivuye mu ntambara no kubifasha gusubira kwiyubaka. Kimwe mu bice Amerika ivuga ko yakoze bigashimwa ni mu myonga yahitwa Burma muri Zimbabwe. Burma ni igice kiri ku rubibe na Mozambique ahurunganywe n'urunganywe rwagiye rukurikirana rw'abarimyi bahoze barima itabi hamwe n'ivyamwa. Ariko bivanye n'uko cari igice cyorohera abarwanyi mu myaka y'igihumbi 1970 mu gihe cy'intambara yo kubohoza Zimbabwe, ibisasu biharurwa mu bihumbi byarahambwe mu kuzimu kugira abatege abarwanyi bajabu ku rubibe bava muri Mozambique. Mu gihe iyo ntambara yarangira mu mwaka w'1980, Zimbabwe cavugwamwo bisasu bihambwe mu kuzimu bitagira uko bingana. Ivyo bisasu biri mu bitera intambamyi mu iterambere ry'abanyagihugu, bituma amahegitari ibihumbi n'ibihumbi yorimwamwo atarimwa bigahungabanya ubuzima bw'abanyagihugu. Kuva mu mwaka w'1980, abanyezimbabwe barenga 1,500 barishwe. Ibitunga biharugwa mu 20,200 navyo birafa bihitanywe n'ivyo bisasu byatezwe mu kuzimu. Rimwe mu mashirahamwe ariko arasambura ibyo bisasu muri Zimbabwe ni ishirahamwe ryo muri Norvege, Norwegian People's Aid, rifashwe mu mugongo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu buryo bw'amafaranga. Utwo twigoro two gufasha Zimbabwe twaragize icyo dufasha mu guhindura ubuzima n'imibereho y'abanyagihugu bahaba. abarimyi barasubiye kurima, barubaka amazu, ibitungwa birongera kororwa. Mu myaka ine iheze, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ivuga ko yatanze imiliyoni zirenga 7.6 z'amadolari ku mashyirahamwe akura ibirwanisho mu kuzimu muri Zimbabwe. Imiliyoni 3 gusa zikaba zatanzwe mu mwaka uheze w'2016. Leta Zunze Ubumwe za Amerika imenyesha ko iri kwishyira uburyo bw'amafaranga mu mugambi wo gufasha gusambura ibisasu byatezwe mu kuzimu, kuko ngo gukora ivyo iriko ikingira abanyagihugu, ariko kandi ibiriko iharanira amahoro arama.
Iryo ryari ijambo ry'intanga marara ry'abashikiza imigabo n'imigambi Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Inshuti mwese mwari muduteze amatwi ibiganiro n'amakuru twari tubafitiye kuri isaha ahani bigarukiye. Mwakoze kudutega amatwi, ndi Mutangwe mu biganiro byacu bikurikira.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.